Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Abarundi b'impunzi baratahuka bava mu nkambi ya Nduta muri Tanzania.
Kweli ndabyiteguriye neza, ndetse nubwo tuzoba dushyitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho, ndetse dukore imigambi iteze igihugu, ndetse dusenyere ku mugozi umwe.
Uyu ni umwe rero muri aba Barundi biteguraga gusubira mu gihugu cyabo. Ni mu kanya iwanyu mu ntara. Turareba kandi nuko amashyirahamwe yahunze u Burundi ateganya gukorana n'andi yo muri Afurika kugira ngo demokarasi iganze. Mbere y'aya makuru y'iwanyu mu ntara, nyirizina mugenzi wacu Aloyse Bigirimana arabanza tunyurire mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Ikiza cha Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikwiye kuba umwitwarariko w'amagara y'abantu wihutirwa n'amakungu, nkuko bishyirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. OMS yavuze ko kubona hari umurwayi yagaragaye mu gisagara Igoma, kimwe mu bisagara binini bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariyo mvo itumye bashikiriza ivyo. OMS ivuga kandi ko umuvuduko w'abandura uteye ubwoba, aho abantu bari hagati ya 10 na 15 bandura buri munsi, kandi ko 176,076 bamaze gufa kuva Ebola itangwe kwibonekeza muri ico gihugu. Mu gihe gisagara ca Goma gihana urubibe n'u Rwanda kandi kirimwe kibuga c'indege, OMS isaba ibihugu bibanyi kutabuza ingenzi zabo gufata ingendo. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus asaba amakungu guhaguruka akagwanya biboneka ico kiza. Muri Amerika, amashirahamwe atari make aharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu jo kwa gatatu yaritwa yasaba ubutungane bwa Amerika guhagarika iby'agateganyo itegeko rishasha leta ya Trump iheruka gushinga kubasaba ubuhungiro ryatanguye gushirwa mu ngiro ku munsi wa kabiri. Iryo tegeko rishasha rihagarika guha ubuhungiro abimukira binjirira ku rubibe Amerika ihana na Mexique batabanje gusaba canke batimwe ubuhungiro mu bihugu baba baraciyemwo mu nzira bagana muri Amerika. Abategetsi ba leta ya Trump bavuze ko iryo tegeko rishasha rije korosha akazi mu gisata cyo gutanga ubuhungiro muri Amerika. Imbere yuko iryo tegeko rija mu ngiro, umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika William Barr yari yavuze ko abasaba ubuhungiro baciye ku rubibe Amerika ihana na Mexique biyongereye cyane, kandi ko igice gito cyabo aribo biboneka ko bakwiye guhabwa ubuhungiro. Sentare ishobora kugira icyo ishikirije kubisabwa n'ayo mashyirahamwe mu ntango z'indwi iza, nk'uko bishikirizwa na Melissa Crowe arongoye rimwe muri ayo mashyirahamwe. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu ejo kuwa gatatu yarongeye kwagiriza Leta Zunze za Amerika iterabwoba ry'ubutunzi mu rugendo yarimwo ku cicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York. Inyuma y'amezi baterana amajambo, umushikiranganji Mohamed Javad Zarif yari yagiye New York mu nama ya ONU ku iterambere rirama, aho yongeye kwiyamiriza ibihano bitumvikana byashyizweho na Perezida Trump. Trump mu mwaka uheze yarakuye Iran mu masezerano mpuzamakungu yaganiriwe n'uwo yasubiriye Barack Obama, bituma Iran itangura nayo kudohoka kuvyo yemeye. Leta Zunze za Amerika igihugu ONU ifisemo icicaro gikuru caramwimye umwidegemvyo wo kuborana n'abademokrate n'abadiplomate b'igihugu ciwe muri ONU. Icegera cha ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Dmitri Polyansky yabwiye abamenyeshamakuru ko inama ya ONU ijejwe umutekano ishobora gukorana bigaragaze amakenga kuri uko gufata nabi k'uwo mushikiranganji wa Irani. Na muri Amerika inama nshingamateka yiganjemo abademokrate yanse kwemeza integuro y'itegeko ryari rigamije gutanguza umugambi wo gukura perezida Donald Trump ku butegetsi. Iyo integuro y'itegeko yari yateguwe n'umushingamateka Al Green ho muri leta ya Texas naho umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi hamwe n'abandi bademokrate basanzwe bashira imbere kw'amatohoza ku ruhara Trump yoba yaragize mu gukorana n'Uburusiya ari yoshigwa imbere kugira hafatwe ingingo yo kumukura ku butegetsi. Perezida Trump yavuze ko guharira kumukura ku butegetsi ari ugutakaza umwanya, avuga kandi ko atawundi mu perezida wa Amerika akwiye kuzokorerwa nk'ibyo ariko arakoregwa.
Aloizi urakoze. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu vewa.com. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ihanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ihanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuyihere mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri Tanzania. Bamwe muri bo bari mu nkambi ya Nduta barimo baratahuka. Umunyamakuru wacu James Jovin yanyarukiyeyo rero hango aho Induta atuzanira inkuru.
Kuri uyu wa kane hatahutse impunzi 350 ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo zivuye mu nkambi ya Nduta. Bitegekanywa yuko zishikira mu Rumonge, Bururi na Rutana. Kuva umugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mpera z'umwaka wa 2017 hamaze gutahukanwa impunzi zirenga gato 27,000 mu bitigiri bitangwa na HCR. Muri uyu mwaka wa 2019 hamaze gutahukanwa impunzi 4,200 aho buri kwezi hatahukanwa barenga gato 600. Abasigaye mu nkambi nabo bakaba bashika 347 ibiharuro byatanzwe na HCR mu kwezi guhera kwa gatandatu gushika mu mwaka w'2021. Bitegekanya yuko azoba hamaze gutahuka barenga gato 2,022. Abashika 3,000 nibo bamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabibarutse ku bushake bwabo. Ijwi rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura. Bamwe mu batanze ikiganiro bavuga yuko baneze rero gusubira mu gihugu cy'amavukiro.
Ubuye turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse.
Usubiye mu gihugu cy'amavukiro kugende wimba kwisa.
Baremaza yuko bagiye kubanza ubuzima bushasha kubera bari bamaze kiringo cy'imyaka myinshi barahunze. Basaba abaturanyi babo bo mu Burundi kubakira no kugira umubano mwiza batarenze kwibukanya ibyo mukahise.
Kweri ndabyiteguriye neza ndetse nubwo tuzoba dushitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteze igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe.
Ngiye kugira ngo menye ukuntu imibereho yaho ukuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire mukomeye kwisuganya. Ndamenya ko umuntu yarisanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba abimenyereye ubuzima bw'aho hantu. Nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kwijyana uyu muntu kujyanye n'ikintu cyose kiba gicanye ngo yasabwe kubikorwa umufasha. Asaba ko twofashanya tugafatana mu nda tukagerageza kugira ngo twiyitaho tukabitaho ngo twese turabe umugabo umwe kandi tugafashanya mu buryo ibintu ko ako dusanze bakatwakira neza ngo twakurikirana mu buryo twebwe kumara icyo tuzana twifashije twitaye.
Abantu saba bari mu Burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko bo twitegurira ndetse n'akanyamuneza ndetse tuzoshima kubona dusiye kubona na twese tukomeye
impungenge ziraba kuko ahantu mazigi utahari ibintu bikugora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi ugira umenye ati ibintu bimeze ku programme nk'ubuzizi ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwo kora gutya nawe icyo bandanya ni iki bivanye n'ibyo usanzwe bageze ku
ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na leta ya Tanzania hatagize igihinduka litegekanya yuko rizotahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta Nyarugusu na Mutenderi zirenga 12,000 muri uyu mwaka wa 2019 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Idi ya Amerika.
Amashyirahamwe yigenga yahunze Burundi yinjiye mu rugaga mpuzamahanga rwitwa Mouvement Tournant la Page rufite umugambi wo guharanira guhererekanya ubutegetsi binyuze mu nzira ya demokrasi muri Afrika, ibyo bita Alternance Démocratique en Afrique mu Gifaransa. Urwo ruriya rugaga rukorera mu bihugu 9 bitandukanye bya Afrika, naho amashyirahamwe yo mu Burundi nyine yarwinjiyemo yahuriye I Kigali mu nama yo kwinjira nyine muri urugaga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru uri I Kigali mu Rwanda.
Umuhari mpuzamakungu witwa Tournant la Page mu Gifaransa bisigura ngo ibintu bihinduke mu Kirundi watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2014 uhuza amashyirahamwe yigenga aharanira impinduka muri politike mu bihugu 9 bya Afurika arivyo Congo Kinshasa, Cameroon, Congo Brazzaville, Gabon, Niger, Chad, Cote d'Ivoire, Guinée, Hamerero no Burundi. Maître Janvier Bigirimana atwara igisata cyo mu Burundi aratubwira igituma ayo mashyirahamwe yashimye kwifatanya n'uwo muhari mpuzamakungu.
Tournant la Page ari huriro ry'abahurikiye mu mashyirahamwe adahanye ibyiciro bya politike, akaba ari huriro riharanira ibya demokarasi muri Afurika cyane Afurika yo hagati. Hasanzwe hari ibibazo bihambaye ku bijyanye na demokarasi. Twebwiro nk'abarundi turi muri iryo huriro kandi tukaba dufise ibibazo twisangije muri Afurika ku bijyanye na demokarasi, kuko murazi ko kuva mu 2015 turi mu njyana za politiki zavuye ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Icyo kiringo cya gatatu nacyo kikaba cyazanye akarambaraye. Twaba tuzi yuko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake abahanira vyagatya kazi na muntu eka tutibagiye namenyesha makuru bigenga bakaba barahunze igihugu.
Abaserukira ayo mashyirahamwe yashimye kwifatanya na Tournant la Page bahuriye Kigali kugira ngo barabire hamwe ibikorwa bokora mu ntumbero yo guharanira ukubisikanya ku butegetsi biciye muri demokarasi mu gihugu cabo. Mu gihe ivyo bibaye hegereje amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2020 namubajije nimba ivyo bifuza bazobishika ko muri ayo matora
biciye muri igihuriro mpuzamakungu Tournant la Page. Igisata Burundi natwe turabe aho tugeze mu bijyanye na demokarasi, turabe iyo turiko turaja cyane tukaraba amatora y'ibihumbi 2020 nimba hari akarusho ashobora kuzanira Abarundi canke nimba kandi kajyo ko gusubira inyuma ku Burundi, na cyane yuko no munsi hari ibiteye amakenga kuko vyaba ibiganiro vyari bijejwe gutora umuti w'ibazo biri mu Burundi. Turaje kuvyo biganiro atakigeze kivamwo. Turazi yuko niwafashe umuhuza yahoze rongoye guca Tanzania yatevye agatanga imihoho. Turazi yuko no munsi vy'agateka zera muntu bitera bisubira inyuma. Uno munsi ivyo bibazo vyose turiko turabica hirya no hino turabe nimba interano twotanga nk'abari mu mashyirahamwe yigenga.
Rimwe mu mashyirahamwe yagiye muri uwo muhari Tournant la Page ni rigiteka rihanira agateka kazi na muntu. Ashe niko yagize atwara rigiteka avuga ko gushika kuri iyo ntego yo kubisikanya ku butegetsi biciye muri demokarasi bitoroshe mu Burundi. Asigura ko mu matora yimirije harimo agahaze.
Ndavye ivyegeranye mu muhari rigiteka utanga kuvuga ngo amatora atekanye, nibaza ko ntuba nihenze cyane. Tegurwa se umunsi w'amatora ni n'amategeko ayagenga. N'umunsi rero ndavye ingene komisiyo elektorale yagiyeho nkabona n'amategeko hari yagiye aratorwa constitution uko ibivuga ishashe kuvuga ngo amatora atekanye. Na jewe ndi mu buhungiro nuba ndiko ndabesha ndi mu buhungiro ibihumbi n'ibihumbi bari mu buhungiro. Naya matora atekanye bivuga ko Abarundi n'Abarundi kazi abageze umwaka wo gutora imyaka yo gutora botora biribonekeza ko n'abari mu gihugu birirwa baricwa birirwa bariko ko buhongo abanyuruzwa abafungirwa ubusa. Bishoboka ahubwo nuko haba intureka ingwano iteye ubwoba mu bavukana. Hano uvuga muravye nk'abari mu gambo mushasha sene uhari ugwaruka gwawo uhanganye n'urwaruka go muri CNDD bivuga biti ejo none haragiye abo bantu ashaka kuvutura gashava bagira ati nitubandanye watwicwa natwe tubona ko umengo hari aho dukontrole
mu mwaka w'ibihumbi 2015 hegereje amatora ayo mashirahamwe yashyizeho urunani bise muvuma harut otwaje manda wo kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ahari ubu naho hegereje ayo mu mwakuza ayo mashirahamwe yashyizeho turno la page nababajeje nimba ibyo baketswe ko kubashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 batazuhaba basubira kubyagirizwa inyico ni utwara turno la page mu Burundi
munazi yuko mu Kirundi bavuga ngo gutuka nta gutorera turazi yuko abahanira agati ya kazi na muntu mu Burundi biswa amazina atandukanye ko bankigihugu ko bagomye gutembagaza ubutegetsi n'ubu barashobora kuvuga ibyo bashatse ariko twebwe byo ntibiduca intege turazi yuko turi mukuri turazi yuko duhanira agati ya kazi na muntu kandi turazi yuko ibyo tuvuga bisanzwe ari ibintu byigaragaza iyo ko turavuga yuko ubutegetsi bwohanyanga agati ya kazi na muntu ibyo byaragaragaye mu matohoza kogwa nishamwe impuza makungu nishacane ciye kuri wa mugwi w'ugutohoza amabi yakozwe mu Burundi ekabyarekanywe nuko basentari muza makungu yaratanguye amatohoza kuvyaha byagahomera abantu byakoze mu Burundi kuva mu 2015
mu bihugu bitandukanye uretse amashirahamwe yigenga ari muri uwo muhari harimo kandi abigisha muri za kaminuza abamenyesha makuru abaserukira amashengero n'amasendika bavuga ko badaharanira gutwara ibihugu canke ngo bashigikire imigwirwana Pierre niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu Rwanda mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola leta irasaba abatwara abagenzi ku mapikipiki mu karere ka Rubavu gutanga amakuru ku mugenzi wese baketse ko yinjiye mu Rwanda avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze inzira y'ubusamo. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana arimo arakurikirana iyi nkuru turi kumwe kuri telefone. Claude wiriwe neza?
Wiriwe neza Kamirindi.
Nuko ni bande bakoranye inama n'aba batwara abagenzi ku mapikipiki?
Murakoze inzego z'ubuzima zirimo Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda mu ishami rishinzwe ibyorezo abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ndetse n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano basabaga aba batwara abagenzi kubanza mbere na mbere gusobanukirwa icyo icyorezo cya Ebola ari cyo uburyo gishobora kwanduza noneho n'ibimenyetso bishobora kuranga uwacyanduye birimo nko kugira umuriro mwinshi kurwara umutwe kuribwa mu ngingo kurwara mu muhogo kuruka no kuribwa mu nda no kuva amaraso ahantu hose umwenge uri ku mubiri ariko bavugira ko icyo nicyo biba bigeze ku cyiciro cya nyuma bagasaba rero kugera muri cyo gihe baba baganira bakabanza bitegereza bagashishoza biri muri gahunda yo kuba bakwirinda ubwabo mbere na mbere ariko bakarinda n'abandi kuko bamutwaye bakuri bambara za ngofero zikingira umutwe ya matemba buzi n'ibuga uwo muntu aramutse afite ibimenyetso koko urumva byabasoroshye yuko n'undi uri bukurikireho nawe yandurira virusi kikabahererekanywa mu buryo bwihuse. Babasabaga rero kwitwararika no kumenya ibiranga iyo ndwara ndetse no kwishobora kwirindwa kugira ngo babashe kuba batanga umusanzu mu gukumira ko icyorezo gishobora kuba cyakwinjira mu gihugu nk'abantu bakunda guhura n'abantu benshi kandi banakorera cyane cyane ku mipaka y'u Rwanda
ariko cyane cyane ku bantu baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze inzira zitemewe ni ukuvuga inzira z'ubusamo abo ngabo cyane cyane nibo leta isaba abanyamapikipiki kwitondera mbese gutanga amakuru menshi.
Abo ngabo nibo cyane cyane bavuga ko ari nabo bagoye kugenzura ariko abamotari nabo bakavuga ko bibagoye kuba bamenya ibyo bimenyetso ubwo ari baravuga bati ko ari igihe dutwara umuntu tubizi yuko arwaye afite indi umuriro cyangwa se iki ariko akaba ashobora kuba arwaye malariya cyangwa izindi ndwara nka zimwe zituma umuntu agira umuriro mwinshi twebwe tuzajya tubimenya gute ese tuzabukura ese ibyago tugasanga uwo muntu anafite ikibazo bakavuga bateza ahubwo umuntu adahaye n'inkingo natwe tukajya dutwara n'abantu ariko twafashe inkingo gusa Minisiteri y'ubuzima igaragaza yuko inkingo zihari zitari nyinshi cyane ku buryo buri wese ataruhabwa ahubwo abantu bazihabwa ari abantu ko bakoze ku matembabuzi y'umuntu ufite virusi n'abandi bikekwa yuko baba bafite ahantu bahuriye nawe cyangwa ni ring vaccination ko ukingira umuntu wagaragaye bigeze cyangwa sabandi bikeko yuko bahuye nabo ariko ko bitashoboka ku buriye cyangwa ibyo bikingo.
Twibutse abatwumva yuko ku mipaka yemewe ho inzego zibishinzwe zafashe ingamba zo gutahura hakiri kare abakekwaho Ebola, nibyo?
Niko bimeze, ku mipaka yemewe haba ku mupaka muto wa ufite bariyeri cyangwa se umunini, hariho bashyizeho imashini ku mupaka muto za kamera zishobora kugenzura zikaba zaterekana umuntu ufite umuriro mu kivunge cy'abantu akayaboneka byoroshye, ariko hakaba n'abakozi baba bakoresha utumashini dupima umuriro babegereza ku muntu ku musaya, bakaba bareba niba igipimo cy'umuriro cyangwa se ubushyuhe bwe kiri hejuru cyane, bakaba bamushyira ku ruhande biramutse bigaragaye. Ndetse n'umupaka wa Kabuhanga uri ruguru nabwo uhuza u Rwanda na Congo nawo ugenzurwa umunsi ku wundi, ahaba hasigaye hasa nk'ahateye impungenge ni hahandi abantu bashobora kuba baca, cyane cyane abinjiriza ibintu ibicuruzwa mu buryo butemewe.
Claude Ganza Munyamagana, ndagushimiye cyane. Nibutse batwumva yuko uri Rubavu.
Niko bimeze kandi murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'amezi arenga icyenda avuye muri gereza, Diane Rwigara yandikiye ibaruwa ifunguye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aha kopi ibihugu n'imiryango bitandukanye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yaganiriye na Diane Rwigara amubaza ibikubiye muri iyi barwa.
Iriya baruwa nayanditse nyuma yo kumenya urupfu rw'umucungagereza witwa Mwiseneza Jean Paul, bakundaga kwita Nyamata, akaba yarishwe aciwe umutwe ndetse anatewe ibyuma. Ni umuntu wishwe hashize igihe gito tumaze kuvugana ku mwuka mubi warangwaga muri gereza ya Mageragere, ku buryo abenshi mu bahafungiwe bahakomerekeye. Nahise mfata icyemezo cyo kwandikira Perezida wa Repubulika kubera ko nashakaga kuvuga icyari kindi ku mutima muri iyo minsi, kuko Mwiseneza ni umuntu twari dusanzwe tuziranye tuganira. Kumva iby'urupfu rwe ni ibintu byankuze ku mutima cyane, ku buryo iyi baruwa nayanditse ngamije kuvuga icyari kindi ku mutima.
Wanditse ugamije kuvuga kuri Mwiseneza rumaze kwitaba Imana kandi mumaze igihe gitoya muvuganye, ariko mu ibaruwa yawe washyizemo n'abandi bantu benshi. None kuvuga barukotse kandi abarukotse bakaba bafite ababavugira nkayibuka cyangwa se senerije, wowe ubavugira nk'umunyapolitiki, ubavugira nk'uwarukotse, ubavugira kabuki?
Mbavugira nk'umunyarwandakazi, kuko ntabwo nemera ko tugomba gukomeza twagombye gusa kurebera akarengane kari muri iki gihugu tugaceceka. Kuba naravugiye abacika cumi muri iyi baruwa ntabwo nibo nibanzeho, kubera ko twari mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bitavuze ko n'abandi Banyarwanda nabo bahura n'ihohoterwa. Kuri njye numva mu nshingano zanjye ari ukuvuga ibi bibazo biri muri iki gihugu cyacu, kandi nta tegeko nishe, ntaho byanditse ko CNLG cyangwa Ibuka ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kuvugira abacika cumi.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG yaragize ati, kuki wigira umuvugizi w'abacitse ku icumu kandi ukajya gukora ibyo yise gushyigikira ngo ibikorwa bibi by'ubugambanyi ngo kandi bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu, wowe ibyo yavuze bitekerezaho iki?
Wasoma ibaruwa yo wese yabona ko ibyo Bizimana yavuze ari ikinyoma, kuko nta muri ibaruwa ndavuga ihohoterwa ry'abantu muri iki gihugu. Niba kuvuga karengane muri iki gihugu kitwa kugambanira igihugu, donc bivuze ko guceceka ari byo gukunda igihugu. Nkaba ntumva iyo roji, ntabwo numva uko gutekereza. Niba umuntu avuze ku karengane, niba umuntu avugiye umunyarwanda uri gutotezwa, uwo niwe ngo mwanzi w'igihugu. None se uwo ushyigikiye ako karengane ni we ukunda igihugu? Wakunda igihugu ute urenganya bene igihugu? Kuko igihugu burya ni abantu. Igihugu ntabwo ari ibiti, ntabwo ari ibikorwa remezo, igihugu ni abantu.
Ariko rero na Nefutali ahishakiye umunyamabanga mukuru wa Ibuka nawe yagize ati, ufite amaso ariko ntubona. Ndetse yongeraho ati, nta wacitse ku icumu n'umwe wigeze ahohoterwa cyangwa ngo avutswe ubuzima n'abashinzwe umutekano.
Ibyo ariko narabivuze muri ibaruwa nanditse, nabwiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko impamvu nahisemo kuba ari we ngenera ibaruwa nuko nzi ko inzego imiryango nkayibuka CNRG byitwa ko biharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu bugaragaza ubwoba bwo kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi n'izindi nzego zose zo muri iki gihugu usanga nyine bakorera ku mabwiriza aturutse hejuru. So ibingibi bavuze ntabwo bintangaje, niko bagombaga kuvuga.
Uyu rero ni Diane Rwigara waganiraga na Venuste Nshimiyimana. Ikiraro cya Rusizi gihuza intera ya Cibitoke mu Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirasanwa. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, muregezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Kuri uno wa gatatu, intumwa z'u Burundi na Kongo zishikiye ahahoze icyo kiraro cyo kuva ku ntwaro ya Cami. Urugendo rwari rufise intumbero yo kurabira hamwe ingene cyosanugwa. Icyo kiraro cy'uruzi Rusizi kigiye gusanugwa kiri mu karere ka Ruhagarika ku kilometero kimwe n'umugwa mukuru wa komine Buganda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini ashikiriza icyatumye amareta ya Kongo n'u Burundi yiyumvira gusanura icyo kiraro. Yahamat Uyaga arongoye umuryango w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini CEPGL.
Ni kiraro rero twosha ubwa mbere na mbere mu rwego rw'umutekano w'abanyagihugu w'abenegihugu bava mu gihugu baja mu kindi. Hanyuma turavye mu byerekeye ubutunzi abenegihugu bo ngaha usange canke bo muri Buganda, kugira ngo abafite nk'amamodoka bashobore kuja mu gihugu canke mu kindi bagomba guca igatumba n'urugendo rurerure rwose rutuma n'ibidandazwa byabo bigera iyo bigiye bizimbye. No kuvuga rero yuko iki kiraro nikirimara kubakwa ibintu bizozimbuka n'abanyagihugu bazohakoresha ni benshi barindiriye.
Kuri icyo cyambo gifatanya agace ka Sange ku ruhande rwa Kongo na Buganda ku ruhande rw'u Burundi, hahora hakoresha ubwato bubayabaye mu kujabuka. Ivyahora bitera amasanganya abatwaye ibidandazo. Abanyagihugu barashima ko icyo kiraro kigiye gusanurwa.
Hejuru migenderane abakongomani n'abarundi turi bamwe nicyo twatwifuza. None yaba kubaka ikiraro migenderane yorenga ntacyo twifuza, tumfise amahoro akarusha tusha konguka ngaha. Abantu bakera turushaho kubabona midoka iva ruguru ivepfo turayibona, utafisha kadiyo karonga nawe aha kazi kwese tuzokaronga kuboneka.
Kongo ko dufise ni kanini kose, urabona imodoka zaziva i Burundi zija muri Kongo, ibidandazo bikava muri Kongo bici Burundi, i Burundi bikava ibidandazo zija muri Kongo. Urumva yibara amahirwe mani cyane. Urabona yamato ducamwo hari igihe bajishabura ubwato bukagira aksida abantu bagatwagwa akona gahombo twatushise, ariko ikera ko bimaze kuza ndibaza ko ayo maksida arasubira kubakira.
Neza gose iterambere ni rinini ya gose mbere ntirigira urugero, ahubwo urabona yuko kuva hariya kwibarabara ya kaburimbo gushika hakurusizi hazoca haba imihana myinshi. Urumva hazoca haryoha gose, n'uhageze avuye ahandi ari nk'umuntu w'umushitsi azosanga hasa neza, hazoba hasa neza n'urudandwa ruzoba ari rwinshi, ibintu hazoca hashuha nk'uko tubona mu gatumba hifashe.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Buganda bavuga ko isanurwa ry'icyo kiraro rije hageze kuko bari barindiriye umuhango amaso ahera mu nzira. Nzojibwami Pierre arongoye umutumba wa Kaburantwa.
Icyo tuzunguka ni kinini cyane, ubwa mbere twahora dujabuka hakurya bitugoye. Ni ukuvuga ubu ikiraro kimaze kuhaja abantu bazuza bagira imigenderanire, bwa busuma bwahora bubera hariya kuko hazoba hari urujya n'uruza ntibizosubira kuba, hazoba hari umutekano yacungira umutekano bikwiriye. Nicyo gituma tuvuga ko tufise akarusho, bamwe bahora baca mu mazi biyize, bamwe tukumva ingona zaba ariye, ubu ntibizosubira. Uzoca mu ruzi nawe urumva yazoba yihimbye.
No ku ruhande rwa Kongo akunguka akazoba kanini icyo kiraro gisanuwe. Umuofisiye wo ku rubibe rwa Kongo azwi ku izina rya Ciza ajejwe uruja n'uruza rw'abantu asigura ko n'umwumvikano imvugo yojana n'ingiro.
Inyungu tuzobona ku iki kiraro kizotuyungura neza kuko imigenderane y'abakongomani n'abarundi. Kenshi cyane tukunda kuronga akisida mu mazi, mauvais chargement ikatuma abantu bagenda na ruzi. Mugabo bakigize kiraro nga izoba nyungu cyane kuri Kongo na mu Burundi. Abantu bagize umugambi Imana ibahezagere gusa, bagize neza kandi Imana ibafashe.
Ikiraro cyo ku ruzi Rusizi gihuza agace ka Sange ko ku ruhande rwa Kongo na Buganda ku ruhande rw'u Burundi kizosanugwa kumfashanyo y'ibanki y'isi yose irenga miliyari 3 z'amarundi nkuko byashikirijwe na Ehamatu Yaga umunyamabanga nshingwa bikogwa umujyango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini CEPG.
Desire Hatungimana, urakoze rero nshuti zacu ni kuri iyi nkuru dushorejeho iwanyu mu ntara y'uyu munsi. Ndabashimiye cyane, mugira umunsi mwiza, murakarama.